Nzamba.
Nzambira samirana.
Kaze nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba gateka kawe mwana makuru yokuruno mugoro ba uhugene kilezo ya mirongi vili nakane Kigarama umwaka uyuhumbi vili na mirongi vili nakabiri nayo akaba agizwe ningingo nkuru nkuru zikurikira. Umurundi yahoraba mu gihugu cha Sudani y'umanuko yarayaseze isi kuri uyu wa gatano amazi minsi ibiri akubiswe icuma mu mutwe na nyene nzu yarasanzwe abamwo. Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu aca amafaranga mu ntara ya Rumonge nabo nyene bavuga ko batoroherezwa n'abapolisi muri kino gihe gisozera umwaka, aho ni mu gihe abapolisi babahohotera mu gushaka ko amapikipiki yabo ariyo yonyene yokora muri ibi minsi mikuru isozera umwaka. Mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru wa Noel, aho abakristo ku isi yose bibuka ivuka ry'umwami Yesu Kristo, bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu bavuga ko badashobora guhimbaza uwo munsi mukuru kuko byahora, kuko ibiciro by'ibifungurwa bya nkenerwa ahatari hake byaraduze birengeje urugero. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nongeye kubaramutsa nkuko nari ndabibwiye mu ngingo nkuru nkuru. Hari umusore w'umurundi yitwa Rishari yahoraba mu gihugu cha Sudani yo mu manoko yarayitavye Imana amazi iminsi ibiri akubiswe icuma mu mutwe na nyine nzu yarasanzwe abamwo. Uwo muhisi avuka muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi. Ubu abaserukira abarundi muri ico gihugu ca Sudani mu manoko bariko bakora ibishoboka byose ngo ubutungane bukore, naho bavuga ko icizere ari gike. Aladin niyibizi aserukira abarundi ba mu gihugu ca Sudani.
Umurandi rodiwiwe ariwe novuganye n'urupango byarangiye atanguye kumubwira yuko atahijoro, urumva hanyuma sinzingira yari atashe ku mugoroba arahagara amuhamagara kugira mubaze barumva. Aramubaza umwene urupanga ashavuye muga muhungu bivanye n'ururimi atazi ntiyamwishura. Byarangerera ahitanye icuba akibukubita mu mutwe, nikuze mu mutwe abajeje ibibazo by'anyagihugu muri diaspora. Umushinga ntaye yitwa Rishari Habiyaremye yarari hafi aca arasimba araraba situation ibaye, umuhungu baramwirukankana kwa muganga kugira bashobore kumuvura. Baragerageza ibishoboka kwa muganga ariko bivanye n'ubuvuzi nabwo nyene buto ngaha yarangiye ngira ashobora kuba yari kabiri ndani, ariko ntibabimenya ko barashonye igikomere mugabo bamuha n'imiti ariko acaja muri koma. Rero inyuma y'iminsi ibiri akubiswe niho yitaba Imana. Ujya muwene kumukubita uwajaje ibibazo by'abanyagihugu nyene we Habiyaremye Rishari yari yitoye igipolisi, igipolisi kiraza kunamufata baramutwara mu gasho. Gushikisa rero mbo haracyari ko hari abakesi kugira turabe ingingo iza gufatwa n'uko nyene ubushinwa ubutungane ngaha muri South Sudan atari kirenga, bivanye ko ari igihugu kigifise kirimo ibiturire byinshi na cyane cyane ko abenegihugu ngaha usanga bafise ijambo gusumba abanyamahanga.
Tuve mu gihugu cha Sudani tugende mu ntara ya Rumonge, ni mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki aca amafaranga muri iyo ntara bavuga ko batorohewe muri iyi minsi isozera umwaka. Amakuru ava muri iyo ntara ya Rumonge avuga ko bariko birukwa ko n'igipolisi cyo muri iyo ntara, bamwe mbere bagakomeretswa abandi bagapfunganwa n'amapikipiki yabo. Ibyo bikaba ngo biriko bikogwa kugira ngo hasigare gusa amapikipiki y'aba polisi abariyo bandanya akora muri ibihe by'iminsi mikuru isozera umwaka. Abagendesha amapikipiki basaba abarongoye intara ya Rumonge hamwe n'abarongoye inzego z'igipolisi muri iyo ntara ko batezurira bagakora akazi kabo mu mutekano. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Kuva ku munsi wa kane w'iyi ndwi turiko turasozera, nta unyonga ipikipiki ica amafaranga ariko arorohegwa mu gisagara ca Rumonge. Abapolisi bamwe bambaye imyambaro izwi, abandi bambaye gisivile, barashwara igisagara babiruka ko aho bari hose bababonye. Amakuru atangwa n'ababibona havuga ko abasunagurana n'amapikipiki yabo bamwe bakagwa mu mifurege y'amabarabara bakabasanga babakubita mbere bakaja no kubafungana n'izo pikipiki bafise. Ivyo vyose biba ku murango izuba ryaka, abapolisi bakaba atarupapuro na rumwe ruranga imoto baka ahubwo bafata imoto yose babonye. Ayo makuru nyine avuga ko hari umugambi wo gufata amapikipiki menshi ashoboka kugira ngo muri iyi minsi mikuru azogume ku rubuga amapikipiki ya polisi gusa. Ayo nayo akaba adakogwa ko nk'uko abo badereva babivuga. Abo bunguruza abantu ku mapikipiki basigura ko bariko barahohoterwa bagasaba ko bofatwa nk'abandi bakarekwa kuborezwa igufa maze barondera ubuzima nabo. Gushika ubu nta gitigiri kiramenyekana cyangwa abashoferi bamaze gufungwa kuva ku munsi wa kane bafungana n'amapikipiki yabo, bose bazira kunyonga amapikipiki. Uruganda rwa Jeyi Nzamba rubajije komiseri w'igipolisi mu Rumonge yavuze ko abo banyonga amapikipiki babesha kugira biyo bagize amakosa menshi bakora, agatanga akarorero kuko nk'ipikipiki imwe yonyene ishobora guheka abantu bagera kuri batanu ugasanga itwawe n'umuntu adafise na permi. Ati abakwije ibyangombwa barahagarara, abahunga igipolisi ikabiruka inyuma nabo usanga batagira namba. Akavuga ko ico gikogwa ari gisanzwe kugira bakingire abanyagihugu.
Karine dusabe arakenuye ku kilo cy'umuceri kigugwa amafaranga ibihumbi bine by'amafaranga y'amarundi n'ibiciro by'ibiharage n'ibindi byankenerwa byadugiye rimwe. Abarundi ntibiteguye guhimbaza iminsi mikuru ya Noheli yo guhimbaza umwaka mushasha nk'uko byahora. Uko niko bisigugwa n'aba mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura n'aba mu ntara zo hagati mu gihugu. Ni mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ukunze guhimbazwa na cyane cyane n'abanyagihugu b'abakristo, mbere bakavuga ko ari no munsi mukuru w'ibibondo. Tukurikirane bamwe mu banyagihugu baganiriye na Kadiri Nzamba agateka kawe.
Abarundi batari bake ntibashobora guhimbaza iyi minsi mikuru nk'uko byahora. Uburundi bwaragize ibyago bitari bike bwa guhera mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Uburundi bwaringiye mu gihe cy'inzara aho bwahuye n'ibiza bivuye ku ihindagurika ry'ibihe, ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe biraduga, umuceri, ibiharage, arumbati, amateke bimwe bifatwa n'indwara ntibyaboneka, kandi ari byo abarundi bafungura buri munsi. Bituma rero ibiterwa mbumbarugo bitaboneka kugira ngo bisahirize abarundi basanzwe bakenye. Nikiyongereye ko cyonyoye ibintu harabaye ikena ry'ibitoro, bituma rero ibitoro bibura hama Burundi bujya mu kibazo cy'inzara, kubera ko mu bintu byankenerwa abarundi basanzwe bakoresha nk'umuceri, ibiharage n'ibindi byari bisanzwe birangurwa hanze mu makungu. Rero bituma rero abarundi bajya mu bibazo bijyanye n'ubukene, bijyanye no kwiyunguruza biragorana bitari bike. Rero nkavuga nti tuno munsi abarundi ntibashobora guhimbaza iyo minsi mikuru.
Turimo twebwe kandi n'igihugu tubona yuko bishobora kutworohereza guhimbaza Noheli, kuko ibintu byaraduze, ubukene ni bwinshi. Abarundi bari bamenyeye guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli bashobora nko kurya agaceri, donc umuceri ugeze ku bihumbi bine, ibiharage, iki vraiment ntitubona ingene umuntu ashobora guhimbaza Noheli kuko ubukene bavuga ko buhari mu nzara.
Abarundi bafise ikibazo cy'ubukene budasanzwe, bafise ikibazo cy'umwimbu utagenze neza kubera ihindagurika ry'ibihe, kubera ko bataruse ukuntu barima, abavyeje by'uburimyi batigeze bafata nk'amazi kibazo kugira bashobore kubafasha barime ku gihe hama bashobore kwimbura. Rero n'ingorane ikomeye cyane abarundi iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani ije bakenye badashobora kuronka twa dufaranga, bavuga bati turagura akanyama, umuceri turabusanganye, ibyo biterwa byankenerwa byo bifungurwa byankenerwa muno munsi abarundi bari bakeneye uno munsi ntibafise. Nicyo gituma rero bari mu bukene ntangere bita kubagara ukuntu bashobora guhimbaza iminsi mikuru, na cyane cyane ko ni iminsi mikuru cyishika n'ubundi hari ikibazo cy'ibitoro, bamwe badashobora kwiyunguruza bari mu minsi isagara, badashobora kujya kwa imiryango yabo bafite ruguru. Reka urabona ko ari ibintu biteye ubwoba, barayumvira ukuntu ni kuvuga bose barikoreye amaboko.
Ibiganiro
Inzamba.
Amakuru twateguye kuri hadu Inzamba arabandanya ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko uno munsi ico kiganiro kiza guhagara ku ifungwa ry'umushingwa manza akaba numwe mu bahanira agateka kazi na muntu Tony Germain Nkina mu gihe sentare isoko imanza ya Ngozi yaheruka kumweza ku isoko mu gishikirizwa na Pierre Gahungu.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho yari yetejwe na Sentare isubiramo imanza ya Ngozi ingingo yafashwe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2020 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 umushingwamanza Tony Germain Nkina aracari mu ibohero. Imvo ngo nuko abacamanza baburanira leta batashimye iyo ngingo baca barunguruza urubanza bukeye yaraye yejejwe. Mu bihe nk'ivyo amategeko y'igihugu avuga iki? Nyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2024 kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 mukagishikirizwa na jewe Pierre Gahungu kaze. Inyuma y'inkuru nziza yamumenyesha ko ari umwere umushingwamanza Tony Germain Nkina yari yiteze ko asohoka ibohero, ariko umushikiriza manza ntiyigeze atera ku mukono urupapuro rumuha ubwo burenganzira bwo kurekurwa. Ibyo abanonosoye ibijyanye n'amategeko bakabona ko binyuranye n'amategeko. Amategeko y'u Burundi ategekanya irekurwa ku muntu wese yejejwe n'ubutungane hatisunzwe urubanza rwungurujwe. Kurikira umushingwamanza Gustave Niyonzima.
Mu bisanzwe amategeko avuga yuko kugira umuntu ashobore kuja muri gasambura manza abikora mu minsi 60 yamenyeshejwe urubanza, kandi uko amategeko abivuga kuja muri gasambura manza ntibihagarika ingingo iba yafashwe ubwa mbere. Rero umuntu ashoboye kuraba ukwihuta kwa Ministeri Publique yegamiye Sentare isubiramo imanza Ngozi kuri udaperezo Ngozi mu kuja muri gasambura manza mu munsi umwe haraye hafashwe ingingo y'ugurekura Maitre Tony Nkina, ucubona yuko hari ikintu kinyegeje kicerekeye yuko ubutungane buriko burakoreshwa. Bitwereka rero ko harimwo agahaze, ko harimwo abantu bo mu gisata nshingwantwaro pouvoir exécutif batashimye iyo ngingo boba baciye bafata inzira ya mbere yo kubwira Ministeri Publique atunguruza unguruza. N'ibintu bigaragara bibitwereka. Twisunze ingingo ya 50 ishinga Sentare ntahenyuzwa, eka n'ingingo y'ijana na 31 mu gace ka kabiri na ka gatatu n'ingingo y'ijana na 59. Birashoboka twisunze amategeko ko umuntu ashobora kuja muri gasambura amazi ubugira kabiri muri rusange urabona ubwa mbere hagiye Tony Nkina ubu hagiye Ministeri Publique. Ayo mategeko rero twisunze izo ngingo za 50 ijana na 51 mu gace ka kabiri na ka gatatu n'ingingo y'ijana na 59 izo zose zishyiraho la Roi Cyril Cour Supreme ziremeza yuko ibyo bishoboka. Rero iyo bibaye ya Sentare gasambura manza icikorana n'izindi ico twita tute chambre reine kuko biba vyakaze kandi ntibisubira inyuma muri kuru dapere. No kuvuga ko mu gihe bofata ingingo bati kwitwara muri gasambura manza mwafashe iyo ngingo ntibibereye turavyanze n'ibisubira uko vyari bimeze. No kuvuga yuko Maitre Tony Nkina azoca aba acquitted definitivement bazoba yejejwe burundu. Mu gihe naho hofatwa ingingo muri ico gisata nyene ca gasambura manza gifatanyijwe n'abandi ico bita tuti chambre reine bovuga bati nivyo muri mukuri mwebwe Ministeri Publique haca hari ico twita evocation juridique. No kuvuga yuko iyo Sentare nyene ya gasambura manza ifatanijwe n'izo chambre reine zose arizo zica ziraba idonido ry'urubanza ntibica bisubira inyuma hama zigaheza zigaca urubanza uko ruri.
Umushingwamanza Tony Germain Nkina yahagaritswe ku wa 13 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 ku mutumba Tondero muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza mu gihe yari agiye kuraba uwo aburanira Apollinaire Hitimana. Yafungiwe ubwa mbere I Kabarore mbere y'uko ashikanwa mu iperereza mu Kayanza mu nyuma kw'igenekerezo rya 16 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 ashikanwa mu ibohero rya Ngozi. Urubanza rwiwe rwahereye muri parke ya Kayanza. Umushingwamanza Tony Germain Nkina aca yagirizwa gukorana n'imigwi yafashe ibigwanisho kugira igwanye leta y'u Burundi. kuwa 15 Ruheshi umwaka w'2021 Sentare Nkuru ya Kayanza yaciye imucira gufungwa imyaka 5 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Kuwa 16 Mukakaro umwaka w'2021 Tony Jamankina yarunguruje urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Kuwa 29 Nyakanga umwaka w'2021 iyo sentare icayishigikira ugwaciwe na Sentare Nkuru ya Kayanza. Umuburanira yaciye yitura sentare Ntahinyuzwa. Kuwa 6 Kigarama umwaka w'2022 sentare Ntahinyuzwa yaciye isubiza urubanza muri sentare isubiramo imanza ya Ngozi nayo ica iramweza. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko co kuri uno munsi. Pierre Gahungu ni jenerali ko ndakibashikiriza. Ndabahisa ngo ku munsi wa 6 za mu kindi kiganiro nk'iki naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Pierre Gahungu arakenuye. Ubu naho ni umwanya wo gukurikirana amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri indwi turiko turasozera.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kazo nshuti bagenzi, muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi turatangurire kuri SOS Media kivuga ko umuti w'ibura ry'igitoro mu gisagara cha Bujumbura ari nyuma y'ukwezi. Imirongo miremire y'imodokari zitondeye ico gitoro iguma yibonekeza ku mastation yose yo mu gisagara cha Bujumbura haraheze ikiringo c'indwi zibiri. Abahombera gusumba n'abagendesha imodokari zunguruza abantu bahembwa ari uko bakoze. Kugwica tumenyesha makuru ngo barabuze ayo bacira nayo bamira kuko bashobora kumara imisi n'imisi bataronse igitoro. Abajejwe amastation baremeza iryo bura ry'igitoro kwigenekezo rya 20 za kuno kwezi ubushikiranganje bujejwe ico gisata kwari bwamenyesheje abanyagihugu ko ingorane ziri kubajejwe kugitanga bukemeza ko umuti w'ibora ry'igitoro ugiye kuboneka. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku modokari ziguma zisha mu gihe ziriko ziragenda. Kiravuga bumwe mu burorero bwa hafi hari bis iyo mu bwoko bwa IAS yahiye mu ndwi iheze ihira hafi ikigo cha kaminuza kumutanga. Iyindi bis yo mu bwoko bwa Coaster yarahiye iratokombera mu gisagara cha Bujumbura hari kigenekerezo rya 18 mu kwezi kwa 4 uno mwaka. Nayo mu kwezi guheze kwa 11 yindi modokari yo mu bwoko bwa Probox yarayunguruza abantu ija mu gisagara cha Muyinga yarahiye. Abantu bakibaza ivyo byoba biba ico biva ko byoba biva ku vyuma bishaje vyizo modokari. Ikindi bibaza ngo nuko izo modokari zidasuzumwa neza imbere yo kuja mu ibarabara, eka mbere ngo n'abazigendesha barabifisemo uruhara. Tukiri mu bijanye no kwiyunguruza ABP Info cyandika icitwa Dunyuri n'ubu kitarahebwa. Iryo jambo rikoreshwa n'abatwara imizigo y'ibitoki n'amakara bakoresha amakinga mu ibarabara rya Bujumbura Bugarama. Babonye imodokari nini baca bayifata bakabona kwiyunguruza no kunguruza imizigo yabo batarushe kandi bakanyaruka. Ivyo ngo byari byarahagaze umwanya muto none ngo byasubiye kuboneka. Ikivugwa ngo nuko bimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi kubera amasanganya. Ubwa BP Info ivyo babigira kugira ngo bagire inshuro nyinshi ku munsi bigatuma ibidandazwa vyabo bigugwa n'ingoga ku munsi. Ariko rero ngo igipolisi kirakwiye kwagabira atakuraba hirya kugira ngo amagara y'abantu ntasinzikarire. Nino kuri iyo nkuru yanditswe na ABP Info dusozereye ko amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi mwariko mashikirizwa na Eddie Claude Ninahazwe. Aba ndabifurije kugira umunsi mukuru mwiza wa Noeli ku bakristu bose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ano makuru twateguriye tuyasozere ku nkuru y'umubabaro mu muryango wo hanira agate ya kazina muntu mu Burundi babuze inaribonye akaba n'imboneza mu byo kugwanira agateka kazina muntu. Ubona wese ubundi ni Professor Christophe Sebudandi yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igenekezo rya 2026 Kigarama uyu mwaka aho yaragwariye mu gihugu cy'Ububirigi ari naho yari yarahungiye. Umuhisi Professor Christophe Sebudandi yarajijwe amabanga atari make mu gisata cyo kurwanira gato y'akazi na muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Yararongoye ishyirahamwe Ligue Iteka, ishyirahamwe rikwirikana hafi ibikorwa bya leta OAG hamwe n'ishyirahamwe ihanira gato y'akazi na muntu mu karere k'ibiyaga binini RDGL. Akaba asezeye isi arongoye umugambi Gradis uri mu nanigwa Afrobarometre rugitswe n'amashyirahamwe akora ibyigwa by'ubushakashatsi mu kuraba urugero rwa demokarasi n'intwaro rusange bigeze ko mu bihugu byo muri Afrika. Umugambi Gradis ukaba wakora cyane cyane ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Christophe Sebudandi akaba kandi yarazwi nk'umunyagihugu ataniganwa ijambo kandi ari umushinga ntahe agira inama abandi akongera akanabafasha mu kwiteza imbere. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Dinzamba agateka kawe dusangiye umubaro n'umuryango wabuze kandi turabahojeje. Almakuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu akaba ari nonga hanyene aciye agarukira. Nshimire mwebwe mwese mwariko muyatega yompi. Nshimire cyane bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira amakuru aboneke nk'uko muyumvise. Bonfis niyongere nariko ndabashikiriza nkaba ndabasezeye ndabifuriza kugira umunsi mukuru mwiza wa Noel aho muri hose mu byanyu no mu banyu.